Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu, itariki 7 y'ukwezi kuwa gatatu, mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amashinga amategeko yahonyanze itegeko rigenga uko amashinga amategeko ikora, cyaca kubijyana n'ibitegeko biba bihari mu batora.
Uyo ni Nestor Kayobera aburanira Leta Burundi mu rubanza Burundi bwitwaye uvuga ko butemera umukuru w'inama y'amashinga amategeko imuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye urugendo Perezida Pierre Nkurunziza agize itega, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rujanye n'amakuri bw'umuryango wa Sinapol Rwigara bwungurujwe muri sentare y'ubucuruzi. Turazibwira ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere ya Afurika tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Federico. Turahera muri Somalia. Ibitero vya Al-Shabab ku basirikare ba Amisome hamwe no ku nteko za Leta ya Somalia bishobora kwiyongera mu gihe izo nteko ziri mu mugambi wo kongera kugurura ibarabara rikuru ryakoreshwa n'abo basirikare nyene ryari ryarugawe na Al-Shabab. Ibyo bishikirizwa n'umuvugizi wa Amisome. Lieutenant Colonel Wilson Rono yavuze ko basirikare ba Amisome muri Somalia bariko bagerageza kongera kugurura ibarabara ry'ibirometero 240 rihuza umurwa mukuru Mogadishu hamwe n'intara ya Baidoa. Ni nimwe mu mabarabara atata akomeye ahuza Mogadishu hamwe n'intara zo mu manuko bushira uburengero hamwe n'intara zo hagati mu gihugu. Colonel Rono yavuze ivyo inyuma yaho Al-Shabab yerutse gutega umutego imiduga y'inteko za Amisome ku birometero 40 mu buraruko bwa Mogadishu ku munsi wa gatanu. Igitero cyahitanye abasirikare bashika 10 hamwe n'ibiduga byabo 20 byasambutse. Abimukira bashika kuri 21 bamuka muri Libya gushika ubu nta ntibazwi irengero. Ni nyuma yaho bagerageje kujabuka ibahari Mediterane mu ndwi iheze. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku mpunzi n'abimukira cyatangaje ejo kuwa kabiri ko abimukira wari umurwi munini wari mu bwato bukozwe mu mbaho muri amabarira hamwe n'ubundi bwato bugenzi bwabwo bw'amapine bwashoboye gutabarwa mu ibahari. Ariko naho biruko ibiharo by'abimukira bagerageza kujabuka mu Buraya bavuye muri Libya byaragabanutse ugereranije n'igihe nk'iki nyene mu mwaka uheze, bivanye n'amasezerano Libya yagiranye n'Ubutaliyani yo gusubiza inyuma abafatiwe mu ibahari. Abategetsi ba ONU bavuga ko abimukira 421 aribo bapfuye gushikaho umwaka ugeze ubu, mu gihe mu mwaka uheze 521 bari bamaze gufa mu mazi mu gihe nyene nk'iki mu mwaka w'2017. Rex Tillerson ni sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa kabiri ejo niho yafata indege mu rugendo rwa mbere muri Afrika, urugendo rugamije gukuraho ubwoba uwo mugabane wa Afrika ufise ubwoba ufatiye ku mvugo zagaragaje agakengere zashikirijwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mutegetsi yavuze imbere yuko yurira indege ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza gukomeza intwaro muri Afrika ibihugu bigendera ku mategeko kandi vyibako. Avuga ko ari igihushane c'Ubushinwa, avuga ko burajwe ishinga n'uko Afrika itegerezwa kugira ibyo itanga kugira buyifashe. Tillerson arindiriwe muri Ethiopia kuri wa gatatu aho icuka ca politiki kitifashe neza kuva umushikiranganji wa mbere Haile Mariam Desalegn atanze imihoho. Atekanya kandi kubonana n'abategetsi ba komisiyo y'umuryango umwe bwa Afrika. Tillerson azoca yerekeza muri Djibouti ahari kambi ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ako karere, munyuma aje muri Kenya igihugu kivuye mu migumuko y'inyuma ya politiki, ace muri Chade igihugu buzobaye bwa mbere kigendewe na sekretere wa Leta ya Amerika, munyuma arangiriza urugendo muri Nigeria ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanuzi mukuru wa Perezida Donald Trump mu by'ubutunzi Gary Cohn yatanze imihoho hari ejo ku munsi wa kabiri Inginga fashe inyuma yaho bigaragariye ko ate kubiri n'ingingo ya Donald Trump yo gutoza amatagisi ku vyuma vya acier hamwe na aluminium vyinjira hamuri leta z'umwe za America. Mu itangazo yashikirije Gary Cohn yavuze ko kaba yagateka kubona yarakoreye igihugu ciwe kandi agafasha mu gushiraho politiki ifasha mu iterambere ry'ubutunzi byagiriye akamaro abanyamerika na cyane cyane itegeko ryerekeye amatagisi ryashikirijwe kandi ryemejwe. Yiyongereye ku bandi ba benshi bahoze begereye Trump batanze imihoho mu mabanga mu biro by'umukuru w'igihugu mu mezi aheze. Umutegetsi mu gihugu cya Korea ya Efo yatangaje ko Korea ya Ruguru ivuga ko programa yayo y'ibirwanisho ruhonyanganda itoba igikenewe mu gihe ibitero bya gisirikare byama byagabishije igihugu ciwe bitoba bikiriho. Ayo makuru avuga kandi ku igihugu cya Korea ya Ruguru kiteguriye kugira ibiganiro na Leta Zunze za Amerika. Umutegetsi mu gihugu cya Korea yo mu manuko ajijwe ibibazo by'umutekano atangaje ayo makuru inyuma yaho intumwa z'igihugu cya Korea YF ziriko zirimwo abategetsi bakomeye zitahukiye zivuye mu rugendo rw'iminsi ibiri zagize mu gihugu cya Korea ya Ruguru aho zabonanye n'umukuru w'ico gihugu Kim Jong-yung. Chung yavuze ko ibyo bihugu uko ari bibiri byumvikanye kugira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu mu kwezi kwa kane, iyo ikazoba ari iyo nama nkuru ya mbere ibaye muri ibyo bihugu mu kiringo cy'imyaka irenga 10.
Urakoze yaruyize ku makuru heje kudushikiriza. Ejo ku munsi wa kabiri sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko yaraburanishije urubanza aho Burundi bwitwaye buvuga ko butemera umukuru w'inama nshingamateka y'uwo muryango. Sentare yaranse kw'ibikorwa by'iyo nama nshingamateka biba birahagaze mu gihe urubanza rutarahera nk'uko Burundi bwari bwabisavye. Ni nkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver ni nkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Uburundi bwatanze birego bwiyamiriza itogwa ry'umunyarwanda umushingamateka Martin Ngoga mu kibanza cy'urongoye inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Ingingo ya mbere Uburundi busaba ko yofatwa nuko sentare nkuru y'uwo muryango yotegeka ko ibikorwa byose byo nama nshingamateka byohagarara mu kurindira ko urubanza rurangira. Sentare yanse ico cifuzo c'u Burundi yaseguye ko urubanza rwashingishijwe uwo munyarwanda amaze gutogwa ndetse n'ibikorwa nyezina bimaze gutangura. Aho uburanira leta y'u Burundi Nestor Kayobera na wene yashimye iyo ngingo ya sentare.
Twe twitwaye dusaba yuko sentare ifata ingingo zihuta kugira ngo ibikorwa vya ERA baze guhagarara kugira ngo uwatowe ngo umuryango yuko sentare banze ikavuga yuko bitabuje amategeko mu kurinda yuko urubanza nyezina ruba. Sentare yavuze yuko rusa nk'urubanza rusa nk'uwataye igihe kubera yuko babaye ko byavyiza ahubwo urubanza nyezina ruburanishijwe mu bihe byihuta. Twabishimye twabikengurutse
no kuburanira umuryango wa Yase umunyarwanda Stephen Agaba yashimiye sentare kuri iyo ngingo. Mu kirego cha kabiri Uburundi busaba ko sentare yotegeka ko amatora asubigwamwo kububuranira Uburundi amategeko yaraho nyanzwe muri ayo matora yabaye itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Icyo gihe ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko nivyo byatoye umukuru w'inama nshingamateka. Ivyo navyo no Rwanda, Kenya, Uganda hamwe na Sudani y'Epfo, Burundi hamwe na Tanzania byanase kwitaba ayo matora. Yamara umurundi kazi Leontine Nzeyimana yari yitoje aronka amajwi 3 naha tarahari. Icyo nico Burundi bufatira ko mu kuvuga ko amategeko atakurikijwe.
Cyacu twavuze yuko amategeko mu gutora umukuru w'amasinga mateka yahonyanze itegeko rigenga uko inamasinga mateka ikora cyacu kubijyana n'ibitigiri biba bihari mu batora. Ingingo ya 12 agace ka mbere rivuga yuko igitigiri ari uko igihugu cyose giteza kuba hariho n'imiburiburi ica gatatu cy'abashinga mateka baba bari muri sare babatoye. Ariko rero muri yuko mu gihe atandatu batatoye n'abandi batatoye ibyo bitigiri ntivyakurikijwe nico kimwe cyose cyabuko bovuga yuko amateka atakurikijwe hari amateka atakurikijwe murazi ibyo bikurikira nuko amatora asubirwamwo bakurije amategeko.
ico kibazo cerekeye itogwa ry'utwara inama nshinga mateka sentare yacicungururiza kwisango ritaramenyekana ni naho izoburanisha ugo rubanza mwidonido sentare yifuza ko ugo rubanza gonyaruka kugira ntirubangamire ibikogwa by'inama nshinga mateka ndetse na karere kose na rubanza gwa mbere gwakurikiwe n'abantu benshi abenshi muri bo barabashinga amateka hamwe n'abakozi b'uwo mujyango n'ubuserukizi bw'u Burundi bwari bwarungitse intumwa yamara bose nta numwe yemeye kuvugira kuri mikro n'utwariyo na mashinga amateka Martin Ngoga niho yari uwo mu ikostime girabura yagumye yihoreye yari yicaye inyuma yumviriza ibivugwa na sentare ijambo kurindi agacishamwo agatwenga buke buke gusa bagenzi we bacishamwo bakidoga bati mbe yemwe tuzaba dusubiramwo amatora hari n'abandi mbere babwiye bagenzi babo b'abarundi bati murabona ingene muriko muradutesha umwanya abandi nabo barimwo abaganda bati nimutari ntaco muzoshikako ivyo vyashavuje abashinga amateka b'abarundi nka karegwa momamo yavuye ashirijwe hejuru ati muriko muraturengera karimbi uburanira uburundi yavyise ibitutsi vyatutswe igihugu ciwe
mwabaye kwariho nabadututsi barutse cyane gutuba kwa tamuhira aho twese twavuze kuti nushaho tukudutuka kubera yuko twese twatuje gusaba amategeko kwa mwanya yuko mwabonye ko bamwe bamwe no gututuka barutse cyane gose kubera ngo tugomba kubima kazi aho twebwe abarundi ntitwimana kazi cyane cyane dusaba yuko amategeko akurikizwa
ico kirengo cina amashinga amateka giteye impari nikigira kane ubwa mbere hatwaye mu Tanzania iyo nama shinga amateka ikibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri 2006 hakurikira Kenya kuva mu mwaka wa 2007 gushika muri 2012 hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika ku mwaka uheze wa 2017 ubu iyo nama shinga amateka igizwe n'abashinga amateka 54 baserukira ibihugu bitandatu igihugu kime cyose giserukiwe n'abashinga amateka 9 Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Sentare y'ubucuruzi ya Nyarugenge yarabunanishije rubanza rw'ungurujwe rw'abagize umuryango wa nyakwigendera Asinapole Rwigara. Uyu muryango urega ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro mu Rwanda kufungira uruganda rw'itabi mu buryo butekubiri n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Iminota iri munsi y'isaha ni umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge yakoresheje aburanisha ubujurire bw'urubanza rwa Premier Tobacco Company uruganda rw'itabi rwa Rwigara n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe umwanzuro ko abahagarariye uruganda rwa Nyakwigendera Sinapole Rwigara banyereje imisoro bityo ko bimwe mu byabo byakomeza gufatirwa n'umwanzuro utaranyuza bo kwa Rwigara. Mu iburanisha rya none hagaragaye anu w'amahoro Rwigara n'abahoze bakorera uruganda ruri mu manza ndetse n'abavandimwe bo muryango. Maitre Janvier Rwagatare wunganira uruganda wanatangiranye ijambo yabwiye umucamanza ko zimwe mu mpamvu zateye kujuririra ibyemezo by'umucamanza wa mbere ari uko PTC igifite inzitizi zikomeye yatewe na Rwanda Revenue Authority zigatuma ubucuruzi budakomeza. Yasobanuye ko Rwanda Revenue Authority yatwaye ibikoresho by'uruganda birimo ibitabo by'ubucuruzi rwakoreshaga ndetse na mudasobwa y'uruganda hakiyongeraho kuyafatiriye amakonti yo muri Eco Bank na Giti Bank by'uruganda. Aremeza ko yamategeko asanze harabayeho kunyerezwa imisoro hasoreshwa 100% by'imisoro yanyerejwe ariko ubucuruzi bugakomeza uko bisanzwe. Maitre Rwagatare avuga ko igihe uruganda rwahitamo gukora rudafite registre de commerce na mudasobwa bibitse amakuru ya ngombwa ubwabyo rutahonokana n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Mu gihe umucamanza wa mbere we yanzuye ko ibyakozwe na Rwanda Revenue Authority byubahirije amategeko uhunganira Premier Tobacco Company warasanga bitari ukuri. Aravuga ko ubucuruzi bw'uruganda bwahagaze mu magambo yagize ati gucuruza si uguhimana gucuruza ni business. Uyu munyamategeko yanumvikanye atemera akayabo ka miliyoni 5,600,000 uruganda rwa Rwigara rwishyuzwa nk'imisoro rwanyereje. Abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro Maitre Clément Gatera na Maitre Baje n'ibyiringiro bahawe ijambo babwira urukiko ko kutemera umusoro wishyuzwa ku ruhande bahanganye ibyo ari uburenganzira bwabo ariko ko bitabuze ikigo baburanira kwishyuza uwo musoro. Bavuze ko ibikoresho by'uruganda byafatiriwe biri gukoreshwa mu igenzura ry'inyerezwa ry'imisoro. Aba banyamategeko Maitre Gatera na Maitre Byiringiro bavuga ko Rwanda Revenue yemerera Uganda PTC kubaha kopi za registre de commerce ndetse andi makuru bakeneye ari muri mudasobwa bakazana hard disk bakayatwara bagakomeza imirimo. Bavuze ko izo nzira bahagarariye uruganda rw'itabi rwa Rwigara bazanze kuri konti z'uruganda zafunzwe nabyo bavuga ko iba ari ibisanzwe kuri bo zigomba kwishyura umwenda ku misoro bakurikiranyweho. Nicyo kimwe n'amatabi yafatiriwe akiri muri stoke barasanga yarafatiriwe ku buryo bwubahirije amategeko. Bavuze ku ruganda PTC rwakabaye rukora rukishyira igice cy'umwenda w'imisoro. Banabwiye umucamanza ko bo kwa Rwigara bagombye kwegera Rwanda Revenue Authority bakaganira ku buryo bwo kwishyura imisoro mu byiciro, ariko babanje kwigaragariza ko byibura bishyuye 20% by'umwenda wose. Mu gusoza bashimangiye kwifatirwa ry'ibikoresho by'uruganda rw'itabi PTC bigamije kugenzura niba nta yindi misoro rwanyereje irenze ku Rwanda Revenue bakurikiranyeho, maze bavuga ko ubujurire bw'abahagarariye uruganda rw'itabi rwabo kwa Rwigara nta shingiro bufite. Metre Rwagatare wunganira uruganda PTC yasubiranye ijambo nababwira umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge ko nta ushobora gukorera kuri fotokopi mu ruganda. Yasabye ko inyandiko Rwanda Revenue ishaka kujyana mu bushinjacyaha ariyo yazikorera fotokopi, iby'umwimerere ikabisubiza uruganda rugakomeza imirimo. Naho ku makonti afunzwe aravuga ko uruganda rudashobora gukomeza igihe nta buryo bwo kubona amafaranga. Arasanga amakonti y'uruganda yafungurwa, wenda Rwanda Revenue ikazemeza ko 30% by'ibyinjira yagiye bifata. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9/2017 nibwo igipolisi cy'u Rwanda cyagiye gutwara ku ngufu mu Kiyovu abagize umuryango wa Rwigara kibakekaho ibyaha birimo icyo kunyereza imisoro, kuko icyo gihe cyavugaga ko banze kwitaba ku neza. Nyuma mu minsi yakurikiye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara, murumuna we Anu w'amahoro Rwigara na nyina ubabyara Adeline Mukangemanyi Rwigara barafashwe barafungwa. Mu rukiko uko ari batatu bahuye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Nicyaha urukiko rwasanze nta bimenyetso bifatika kuri Anne Rwigara, maze rutegeka ko abarekuwe by'agateganyo. Mu nkiko kandi nta cyaha cyo kunyereza imisoro byagaragaye mu byo bakekwagaho ku ikubitiro. Nicyaha abanyirubwite bavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyari cyatangaje ko byanze bikunze uko kwezi kwari burangire cyateje mu cyamunara imitungo yo kwa Rwigara uhishyurwa imisoro kibakurikiranyeho. Nakwibutsa gusa ko nyakwigendera Sinapolo Rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitavugwaho rumwe. Ku butegetsi Rwigara yazize impanuka. Kubagize umuryango ariko n'ubutegetsi bwamwirengeje. Umwanzuro w'urukiko rw'ubucuruzi hagati ya Rwanda Revenue Authority n'abahagarariye uruganda rw'itabi rwa Rwigara uzamenyekana ku itariki 8 z'uku kwezi kwa gatatu saa 10 z'umugoroba. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Ejo ku musoko ari mu gitondo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye intara ya Gitega aho yatanze icigwa cyo gukunda igihugu ku ndongozi n'abavuka ntara ba Gitega. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Burundi, Fidele Nsabimana.
Mu gatondo kuno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yagendeye intara ya Gitega aho yatanze icigwa cyo gukunda igihugu ku ndongozi zitandukanye zikorera muri iyo ntara n'abaserukiye bavuka muri iyo ntara. Intara ya Gitega igize icyenda umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agendeye muri iyo mugambi yayo wo gukundisha igihugu no kucitangira. Ni inama yatanguye hagati ya 2:00 na 3:00 umukuru w'igihugu amaze gushika mu nyubako z'amanama ziri ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi rya Gitega. Inama imaze kugurugwa icese ntibaritse abamenyesha makuru ngo bakurikirane inyigisho zatanzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abanyamakuru baciye bataramugwa babwirwa ko intumbero n'ibyavugiwe muri ibyo byigwa biza gutangwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inama irangiye. Inama yagiye kurangira igihe cy'isaha indwi zirenga gato. Niho Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yagize icyo abwira abamenyesha makuru bari barindiriye.
Uwo mubonano uri mu rukurikirane rwa wa mugambi rw'azanyigisho zidasanzwe zifasha abarundi kuzirikana igihugu cyabo kugira ngo bamenye icyo bategerezwa gukora n'icyo bahamagariwe gukora. Intara ya Gitega igize intara y'icyenda mu ntara z'u Burundi, n'icyo umukuru w'igihugu yabigishije arababarira igihugu cyabo iyo cavuye aho kigeze niyo yipfuza ko kigana.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanze icyifuzo cy'umukuru w'igihugu muri kazoza kubijanye n'uburundi n'abarundi.
Muri make umukuru w'igihugu yifuza yuko abarundi bo vavanura n'inyifato zitabereye cyane cyane imbuto y'amacakubiri babibwemwo n'abakorona. Afise umugambi rero n'ishaka ridasanzwe ryo kurandurana n'imizi imbuto mbi y'amacakubiri yabibwe muri bene Burundi.
Mbega ibyo byifuzo by'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abona ko kogwa iki kugira ngo Burundi buronke isura yifuza? Nanyene tumvirize Jean Claude Karegwa Ndenza akavugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Ndikugira ngo ibyo babishike ko no kuja ku isoko bakagendera kararokeza niragigiza twarazwe n'inshungu z'u Burundi guhereye ku mwami Ntero Cyambara Ntama ugaca kuri mwezi gisabo ugaca kuri bagwa gasore nandadaye nabandi abo nibonye n'icyo umukuru w'asaka yuko bobera akararokeza abarundi maze umwe wese akagerageza kubisunga mu gutegura imigambi kugerageza kubona kure ubwo barabe abuzukuru n'abuzukuruza umuntu wese akagerageza kurenza ingimbi ngemero mu migambi yose ategekanya akabasaba gutegera yuko ico bapfana kiruta ico bapfa bakumva neza yuko ibibahuza ari byo bishikusumbi batandukanya ivyo rero bakabikora bagerageza no kubiraga abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza.
Amakuru dukesha abakorera mu biro by'umukuru w'igihugu nuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azohetura intara zose zigize u Burundi atanga inyigisho zifatiye gukunda igihugu no kucitangira. Ibibazo n'ivyiyumviro vy'abitavye ivyo vyigwa abamenyeshamakuru ntibashoboye kubimenya kuko ivyigwa vyabaye mu mwiherero ntangere igitega. Fidel Antoine Sabimana kubwijwi rya Amerika.
Tumibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho umwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Leta Zunze Amerika muri kahize hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Uyu munsi ni isabukuru y'imyaka 53 yuzuye yikiswe Bloody Sunday, ni ukuvuga icyumweru cy'amaraso cyabaye mu rugamba rw'abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutora. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu mu 1965 hari ku cyumweru. Uwo munsi abaturage bo mu bwoko bw'abirabura bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Selma muri Leta ya Alabama mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Bahagurutse ari 600 bashaka gukora urugendo rwo kugera mu murwa mukuru wa Alabama Montgomery mu birometero 87. Ubutegetsi bwari bwabimye uruhushya rwo kwigaragambya buvuga ko urwo rugendo rubangamiye umutekano n'umudendezo wa rubanda. Bo rero barabyirengagije bavuga ko barambiwe gukomeza gukandamizwa. Bagenze kilometero imwe irengaho gato basanga abapolisi benshi babategereje. Abapolisi barabazungu gusa babirayemo n'ibibando barabahondagura babarasamo n'ibyuka biryana mu maso. Nta muntu wapfuye ariko 70 barakomeretse ndetse 17 muri bo bajyanwe mu bitaro ari intere. Bari bavuye amaraso menshi nguko uko uwo munsi wiswe Bloody Sunday. Urugomo rw'abapolisi ntirwabaciye intege. Ku wa kabiri ku itariki ya 9 y'ukwa gatatu mu 1965 barongeye bakora urundi rugendo rwo pasiteri Martin Luther King ubwe yararwiyoboreye. Rwarimo abantu barenga 2,500. Bageze hahandi nyuma ya kilometero imwe basanga nanone abapolisi benshi bafunze umuhanda. Babageze imbere barapfukamye barasenga. Abapolisi nabo barabareka barasenga. Barangije gusenga bafashe icyemezo cyo gusubira inyuma banga guhangana n'abapolisi. Urugendo barusubitse ibyumweru 2. Ku itariki ya 21 y'ukwa gatatu mu 1965 batangiye urugendo rwa gatatu. Narwo ni Martin Luther King warwiyoboreye. Rwo bararushoje bagera mu mujyi wa Montgomery. Rwamaze iminsi 5 yose buri munsi bakoraga nka kilometero 16 n'amaguru. Barutangiye ari 8,000 barurangiza ari 2,025. N'abazungu benshi bari baje kubafasha bararwitabira kukirwo rwabaye insinzi amafoto y'urugomo n'ubugome bw'abapolisi mu rugendo rwa mbere yakubise inkuba mu gihugu cyose ndetse n'umukuru w'igihugu President Lyndon Johnson na ubwe byaramurenze ategeka abasirikare barenga 400,000 kubaherekeza no kurinda umutekano wabo uko byagenda kose Perezida Johnson yahise kandi atangira guhatira inteko ishinga amategeko Congress gushyiraho vuba itegeko rihabirabura uburenganzira bwo gutora no gutorwa Congress yaryemeje mu kwa 8 mu 1965 Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana. Mu ntwari za Selma uwa mbere ni umwiraburakazi witwa Amelia Boynton Robinson. Niwe watangije imyigaragambyo. Yari afite imyaka 54 y'amavuko. Nawe abapolisi baramuhondaguye cyane bikomeye arakomereka hafi yo kwitaba Imana. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1965 Perezida Johnson yamutumiye mu muhango wo gushyira umukono ku itegeko rihabirabura uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa. Amelia Boynton Robinson yitabye Imana mu 2015 yari afite imyaka 104. Undi mu ntwari za Selma ni John Lewis. Yari mu bayoboye imyigaragambyo ya mbere. Yari afite imyaka 25 y'amavuko. Nabo abapolisi baramuhondaguye ibi byanyabyo muri iyo myigaragambyo. Abarwa mu bantu bo kwisonga mu ntwari zaharaniye uburinganire bw'amoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu afite imyaka 78. Kuva mu 1987 ni depite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntwari zaharaniye uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa mu 1965 harimo n'abazungu. Abapasiteri 3 babera bagiye gutera inkunga Martin Luther King mu rugendo rwa 2 rwa Selma. Batashye intagondwa z'abazungu bo mu mutwe wa Ku Klux Klan zarabateze zirabakubitagura. Umwe muri bo Pastor James Reeb baramukomerekeje cyane mu mutwe bikomeye agwa mu bitaro nyuma y'iminsi 2. Yari afite imyaka 38. Umutegarugori w'umwera witwa Viola Liuzzo yavugaga ko urugamba rw'abirabura rugomba kuba urugamba rwa buri muntu wese. Nawe yagiye kwifatanya n'abaturanyi b'abirabura mu myigaragambyo ya 3 ya Selma. Atashye mu ijoro ryo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 3 mu 1965 urugendo rwe rwarangiye. Aba Ku Klux Klan baramuteze, baramurasa, baramwica. Yari afite imyaka 39 y'amavuko. Nawe izina rye ryanditse ku rwibutso rw'intwari zaharaniye uburenganzira bw'abanyantege nke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva kandi mu 1965 inzira yo kuva Selma kugera Montgomery ibirometero 87 yabaye urwibutso rwanditswe mu mateka mu rwego rw'igihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwitwa Selma to Montgomery National Historic Trail. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi yakanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fatuka Lara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.